Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922, mu Rwanda tukumvakanira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika, muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro no micungararo yaho, ku isi hose tukaba live kuri web zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Facebook, Instagram na ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe ndi muri studio y'indwi
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero uyu munsi nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, twahisemo kubaha akanya kuko murazi ko mukunze kubidusaba muti muraza muraduha akanya tuyaga mutubwira amakuru avugwa aho muba muherereye, aho muba muri, kugira ngo mudushikirize amakuru atandukanye avugwa aho mugendera, aho mukorera, aho mubaye mu Burundi atandukanye mu bihugu muri ko muratwumvamwo. Akanya ni gwanyu rero nshuti bakunzi bacu, muraza no kugira ico muvuga kuyo twabatangarije mu bisata bitandukanye ku ijwi rya Amerika, kugira ngo tubafashe no gutangura neza indwi turaza turavanga n'imiziki mu kubakira. Karimbo ka mbere dutanguriye ko na karirimbo Love Me JJ, abakunda indirimbo murazi yuko kagezeho cyane ni gashasha, kamaze kugirangira ngo guko muri yo nurenga wabayiraba mu gihe kitarenze iminsi 5 gasohotse.
So fresh, so clean. Love me in and out. I'm feeling lean. Love me.
Tell me when to say love me, JJ.
Right now, yeah, I'm on your way right now.
akaririmbo ni Love Me JJ. Turakira umukunzi w'ijugi Amerika wa mbere dufite ku murongo wa telefone Ramadan. Ramadan ikaze ku ijugi Amerika no muri Isanga.
Murakoze cyane.
Niriwe neza uherega Ramadan.
Oje ndi mu Burundi mu ntara ya Makamba mu bantu muhumanuko bw'igihugu neza neza muri komine Nyanzarake ku kiyaga Kankanyi.
Ndahabona aho Nyanzarake havugwa Makinone.
Nyanzarake havugwa meza gusa nuko hageze imisaha ku ruzuba. Twari twiteze muri ino minsi.
Uruzuba rwinshi cyane.
Urasa rwinshi cyane gusa mwabira harashushe Brahim harashushe.
Ubundi Nyanzarake ntihari hakunze no gushuha rimwe na rimwe n'ivyo mugabo nubwo hashuha ntibari cyane kuko akayaga katanganyika karabegera neza ni hindagurika ry'ibihe bimaze igihe kinini.
Oya bitangiye kuvuga bitangiye no kukwezi kwa gatanu nyene tangiye no kukwezi kwa gatanu aho bisa no kumenya imvura isa n'iyameze nk'ihagarara gatoya. Ariko siyo nkuru twagomba kuvuga ko nashaka kuvuga ku nkuru ya nyakubahwa perezida w'Ubushinwa agira ibendera igihugu cy'Ubufaransa. Ego nabyumvi nabisomye mu binyamakuru byanyu aho nyakubahwa Xi Jinping ava agendera perezida w'Umufaransa Emmanuel Macron. Nasaba rero yuko mu bijyanye baza kugiranira nyakubahwa perezida Xi ko yosaba perezida Macron w'Ubufaransa agahanura impande zishamiranye muri Ukraine n'Uburusiya. Ego kugira ngo baje ku meza y'ibiganiro nayo ahandi izi minsi numva Macron perezida w'Ufaransa asaba yuko agiye kurungika ingabo ziwe vuba muri Ukraine hamwe yo bisabwa na perezida waho. Natambura yuko ibyo oya ta muti w'ibibazo dufise cyangwa ibibazo biri hagati ya Ukraine n'Uburusiya wotanga ahubwo yotuma ibituma ibintu bibana ari cyane ahubwo nasabe nyakubahwa Pingi asabe nyakubahwa perezida w'Ubufaransa asabe impande zishamiranye muri Ukraine na n'Uburusiya baje ku meza y'ibiganiro kugira ngo bashobore kumara ibibazo bafitaniye.
Ahanini sinzi ko yamaze ya Xi Jinping w'Ubushinwa yatanguye urugendo rwiwe ejo kwa Mungu yarashitse I Paris mu Faransa ariko ivyo ko baza kuvugana ivya Ukraine n'Uburusiya ngira ngo turaza kubatangariza ivyo bazaba bamaze kuyaga mugabo ahanini ubwo rugendo rwiwe ikimenyetso nyamukuru nibiza kugaruka ko biriko biravugwa mu menyeshamakuru nuko kuri uwo mugabane baratumvikana ku nguvu Ubushinwa bufise n'igihagararo buriko burafata muri kariya karere ariko turaza kubabwira byinshi biza kuvugirwa muri iyo mibonano. Urakoze cyane.
Ego namwe mwebagiye.
Ego turakirana Elias kuindi murongo wa telefone. Elia ikaze ku ijwi Amerika.
Ego murakoze.
Ego herere he
ndigitega mu Burundi.
Navuga makinga aho ku mugwa mukuru wa politike
gitega na ameza kweri nta kagorane karuretse ibi bitoro nabyo iwacu gusa n'ahandi namwe ndabyumva.
Ibitoro byasubiye kubura mu makomune yose ya Gitega.
Ngiye kuraba nkibukira sazi ikindi no kuvuga heritage muri kizi ibihumbi 15.
Ibihumbi bingahe?
15.
Kare cahura kurangara
kare ku ipompa ya 65 heritage.
Uvuze bukira sazi ahandi naho hakoregwa imirimo itandukanye vyifashe gute ngaho nko muri mu giswahili ndiye niho hakoregwa byinshi gusumba Igitega. Ho bimeze gute kiraboneka?
Elega nta gace usanga ari zinga bibutse bibura hose.
Ingaruka ziriko ziribonekeza neza mukunguruza abantu biyunguruza.
Ukunguruza abantu tikirije duga nk'ubu kuva nk'ubu nko kuvibutsa za zuje Gitega ni 2020 ndiko mvuga ahantu menyereye.
Hari ico babatangariza kigiye gukogwa umushikiranganje wa mbere w'Uburundi mu ndwi iheze yaravuze ati iki kibazo nawo nyene carabarengeye muri leta. Igitega hari ico babwira bobo?
None Gitega kora gace kari mu Burundi hamwe umushikiranganje wa mbere akaba yavuze ko none bagafata agishasha boza.
Mugasaba iki?
Ko leta ikora ibishoboka byose igitoro hama kikaboneka. Nta mana yikize n'ikindi kintu mvuga ku makuru mpamvu nagiye nadushikiriza mwami.
Yego.
Mwiko mwambuwa ngumu ngurumba ngumuli ukene ngo ngubisatu vya varu kia mkishaba alanga wakule wa fisinda hivu ungenzi mwagabu mwagata 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 alika kuribia hati mwantambara mwagata 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 mwagata
ushatse kuvuga iki mugaca no kuvuga ko ayo makuru nayo nyene aravugwa mu bitangaza makuru ibyagaza na Israel biravugwa
icyo mvuga rero nuko guhenga macane cyane kw'igihugu cha etazi n'Amerika irahenga macane uko giye kuraba uno mutwe cyatanga ifashanyo y'ibigwanisho muri Ukraine kandi ifashanyo y'ibigwanisho cyo muti w'intambara ama ariko muri Gaza mbe bya Hamas ariko bayihiki nayo abana na bapfaso nibafite bariko baragwayo ibyo ntambara yo nimbi rikiraba uri karayikokeza ninde ni Amerika n'uri karabyongukiramo ninde Amerika
urumva Elia ibihugu bifise uko vyitunganije iki akazi kamenyesha makuru natwe dutangaza makuru ko tuyabona ama politike ntitwoza kuvuga ngo kanaka yagize ibica nkiyagize ibiriya twe tutangaza makuru kwa bameze ibyo mviro vya
bashakishije haba bakirikira natwe kuvuga umwihezo w'iwacu ne badakata subyiki
uwe n'umurenganzira bwa wijana ku ijana ku juge America tremeranya kwa tanu mwategereza kuniganwa icyumviro ciwe iyo gishikirije ego iyo gishikirije mukubahana ibyumviro vy'ijwiga bicanga ha anyu tubishikiriza uko biri bifa kuba byubahiriza karanga mutima kumwuga wacu rakoze
kandi badako ntashidisoni niba nashidisoni
oya oya ndiwigeze wavuze uko vyibaza kandi n'uburenganzira bwawe urakoze ugira umunsi mwiza ngahe gitega
ego nawe
ego amuri uratwumva nawe
turabumva neza
uherere gamuri
ngemerereye mu Rwanda mu karere ka Rutsiro
havugwa makinga ho Rutsiro
Rutsiro tumeze neza nta kibazo turashima Imana ariko yatumye bakatukumva n'amakuru mutugezaho
nawe utuzaniye aya heko twe twama twakubari
njyewe mba ndeba amakuru amari agenda hirya no hino yandikwa hanyuma ikibazo kimwe bajya bavuga cy'abimukira mu Rwanda bamwe bavuga ko adatekanye ariko nkatwe abaturage tuba mu gihugu cy'u Rwanda tuba tubona igihugu cy'u Rwanda kimeze neza ibintu bigenda neza ijana ku ijana icyo rero wareba ibihugu bimwe na bimwe uko bigenda bivuga ugasanga zimwe na zimwe ugasanga ibihugu bimwe na bimwe bifite n'inyungu zabyo sanga n'ibindi bifite n'inyungu zabyo icyo rero kabureba nkanjye w'umuturage wa wibereye mu gihugu cy'u Rwanda haba nemeza ko mu Rwanda haba hatekanye kubera yuko burya igihugu burya kigirwa neza n'imiyoborere myiza y'abaturage
aho baba bavuye naho mu gihe haba hatekanye uko kwimugwa kwabo bakavuga ko batagutahura abavuga gutyo nabo ucubabwira iki
icyo nababwira cyo burya iyo abantu bamwe bimuwe babajyana ahandi habamo gahunda yo gusura ubwo rero iyo bahageze ndatekereza yuko bamwe iyo bahageze bakabona bameze neza n'abandi bibaho urugero bw'uko banasura n'igihugu muri rusange bakabona zimwe na bimwe baba basigira muri icyo gihugu mu buryo butandukanye
urakoze ugira umunsi mwiza amuri
ikindi mvugaho ni bisasu numva bamiriza u Rwanda bavuga yuko ngo byatewe mu nkambi yo muri Congo nanjye merereye ku mupaka neza neza i Rubavu nari maze iminsi ariho merereye ariko ibyo bisasu byaba byaravuzwe
leta zunze ubumwe za Amerika ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Matthew Miller avuga ko ivyo bisasu vyatewe n'ingabo z'u Rwanda ziba ziri ku butaka bwa Congo bafatikanije na M23 babitera bari ku birindiro vyabo ariko u Rwanda rwabihakana ntibavuze rero yuko vyazananye mu Rwanda ahubwo ni bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko itangazo rya Amerika ribivuga ugira umunsi mwiza
Murakoze cyane.
Mhm. Turakirana na Museveni, Museveni ikaze kujugira Amerika nawe.
Murakoze cyane.
Mhm, uherereye ga Museve.
Erere muri Kongo mu mujyi wa Goma.
Mhm. Aho muri Goma havugwa maki.
Hano muri Goma uko biri kose guno turatuje nubwo hari ibihuha by'uko imvento ishobora kwafata ariko urebye hari umutekano uretse mu nkengero zaho niho hari uruyombo n'ibice na bimwe na bimwe byo imvento iri kugenda ifata mbese
hama icuka kimeze gute ngaho igoma inyuma yaho hari kambi yabegeranijwemo izabo igabwe ko ibitero
ahubwo ku munsi w'ejo hari abaturage bamwe batangiye bahunguka bisubirira iwabo bavuga ko batagumya kwicirwa mu nkambi urabona bavuye iwabo mu bice by'iwabo byaberagamo imirwano bahungira hano mu mujyi wa Goma rero bakarira yuko n'ubundi niyo bahungiye ibitero biri kubasanga bumvise amabombe yaharize hapfuye abantu benshi cyane ubwo baravuga ngo barashobora bajye gupfira iwabo n'ubundi aho gupfira iyo bahungiye.
Aho uca mu mabarabara ya Goma aba banyagihugu babona gute bameze gute baratekaniwe cyane?
Ibyo aribyo byose baratekaniwe nta kibazo gihari uretse ibyo bihuha byo kuba inventory baba bari kugenda bahwihisa bamwe na bamwe yuko byanze bikunze igomba gufata Goma ariko ibice na bimwe byose byo kugenda uca muri gutanga umutekano ari nta kibazo na guverinoma yakajije umutekano ingabo za leta na polisi byose bya mu bice byose zagiye zideployinga n'ingabo mbese zo gucunga umutekano.
Urakoze cyane Museveni, ugira umunsi mwiza ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi tubase ku mutima muze muraduha amakuru yanyu avugwa aho muba muri.
Murakoze na
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro cacu muri Isanga tubaza ku matelefone tubakura mutubwira avuga iwanyu mugabo tuza turabashiramo n'uturimbo two mu midiho itandukanye kugira ngo tubafashe gutangura neza inondwi akaririmbo ni Bana ka Shafi hamwe na Chris Easy.
Mama, I just wanna be there for you.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Safina Chris Easy mu karirimbo Bana Bana nibaza kwa kakaririmbo rero baba mwebwe mutwumva muri ko mufata ingendo zitandukanye baba batwumva muri mu buzima ko muraruhuka canke abari muhira muri mu biruhuko tubibaza ko kano karirimbo kaba ariko karabafasha kugira ibihe byiza mu byo muri mwo byose turakirana Isa ku indi murongo wa telefone Isa ikaze ku Ijwi Amerika
Yego ikaze kandi nakoze.
Yego uherega isi.
Yego.
Uherereye he?
Yego ndi Inyanza.
Inyanza. Havugwa amakinga mu Inyanza.
Inyanza na amazi minsi hari akazuba hakwa akazuba nk'iminsi ibiri ariko mu minsi yashize hari hari imvura itameze neza nyine yangiza.
Iyo mvura iranavugwa cyane mu bihugu vya Kenya na na Tanzania hoho bahanganye n'imyuzure hamwe n'igihusi daya ba mashure mwo muri Kenya baratanze itegeko yuko barugagwa gushika ivyo vy'imyuzure bihetse
yego
yego nuko rera makuru ari utuzaniye yandi
makuru na makuru amakuru ubundi sigo amakuru ngiye nayo narifite y'imvura yari maze iminsi senya isenyera abantu ndasanga nimba abantu barahinze ndasanga bitwawe n'amazi ugasanga biri guteza ikibazo ugasanga nimba abantu bahahiranaga agasozi ku gasozi cyangwa intara ku yindi ugasanga haje iwenda nk'umwuzure umuhanda ntukoze ayo niyo makuru nanjye narifite
abahinga baradoma kurutoke kubitandukanye muri ko biratuma ivyo vy'imyuzure hari imyuzure hari ubushuhe bwinshi muri za Malawi Zimbabwe n'ahandi mu Burundi mu makamba batubwiye ati harashushe Kenya Tanzania urumva ibivugwa by'imvura bavuga ko ibidukikije bitari ko birubahirizwa Inyanza bimeze gute ibidukikije muravyubahirizaga Isa
yego turagerageza turagerageza kuko usanga nka leta wenda hari igihe badukoresha umuganda tugakora umuganda ugasanga hari umuganda wenda yo wa buri cyumweru w'amasuku ugasanga leta igerageza kubishishikariza abaturage tukabikora
nuko urakoze rero ngaha Inyanza mubandanye kurikira Ijwi ry'Amerika
sawa murakoze namwe mani bawo mugisha
turawakiriye turafite na Didier kundi murongo wa telefone Didier ikaze ku Ijwi ry'Amerika
ego murakoze cyane gose ahemiriwe
twe twaramutse turacari mu gitondo ariko namwiriwe ntituyanse
namwiriwe ntituyanse ego turi ku muhingamo
ego uherereye ga Didier
ubujumbura utuvugana ego hanyuma
Didier uratwumva? Muhinga bw'ivyuma Didier turacari kumwe? Telefone ya Didier twumva tutariko turumvikana sinzi kibaye ngira barasubira bamutugarukanire mukurindira rero ko dusubira ku mirongo ya telefone ya matelefone akadukundira karirimbo Belle Estime na konyenye na karirimbo abatari bake ba kaza mutwa kunzwe muri bino bibi turimo Belle Estime rero kadufike ku nyota ncuti bakunze
Jote mako e anko Gatima, gatera, bamvuze ko ngukunda, twakundanye, tukiri bato sana, reka mwibutse ma, tubwirane utujambo, tunezeze umutima,
hari kera cane akarimbo Belle Estime kabaryohere aho muherereye mwese Didier aragarutse ku murongo wa telefone Didier uratwumva ubu
ndagumva ko byari bicitse sinzi impamvu ngani birere hanyuma nariko ndavuga nti jewe ndi Bujumbura muri kano kanya nore kugira ngo sinze guteza abandi ndashaka kuvuga bimwe mu makuru ariko aravuga hano iwacu kumbura ingihe nicyo ndakuvuze mu mwanya muto gose ku makuru mudushikiriza
yego duga ku ijambo
kwa mbere sinzi ko kubera ko nagenda kuri iki bice bice connection yacu nimeze neza banze guhoza abantu namaze kubona ko hari abantu bitabye Imana mu byara bibaye hano i Bujumbura.
Ivyabaye bibaye ngahe i Bujumbura nibiki?
I Bujumbura mu Kamenge aho hari abantu badutse batera amagrenade mu kabari abantu bari kwarihereza utunyobwa naho bwije imisi bikenye ibyo binyobwa mugabo ntibashoboye kumbure kugerwa nkuko bari babyiteguriye kuko mbira mara byumvise na mwebwe niba atari ubundi yari yabivuze ko hari umuntu ya abantu batwatira amagrenade Imana yakinze mugabo imwe mu byo bateye igashobora kudaturika.
Baravuga ko ivyuko arabaguyemwo naco turashobora kwimenya ko kuko harimo bavuga ati ntawahaguye barakomeretse gusa abandi ngo hari uwaguyemwo ariko turaza kubandanya tubikurikirana kugira ngo tumenye ivyo izahononekariye.
Yego kuko bituma ndabivuze nuko nabonye hariho umuntu nabonye umuntu harimo kutwatira mu groupe ya WhatsApp atandukanye nuko nabonye hari uwanditse avuga ko umwe mu bari barahantu yitabye Imana asaba yuko hoba ugushigikira mu bijanye no gutegura amaziko yose sinzi ko bayiheze nuko byo barukuri uko nabonye ubyandika kandi atangana nimero ya telefone avuga ibyo bintu nuko hanyuma ikindi nacho hariho waravuze ibijanye n'ibitoro igitega bijanye no kwiyunguruza by'ukuri kibazo cy'ibitoro kiri hanze igihugu cyacu cyo Burundi murabona ni crise tumazemo igihe naho tugenda turonka amakuru atandukanye ubwiwe nyine cyubahiro umukuru w'igucacu yarigeze mu nta kuvuga yuko ikibazo yakifatiye mu minwe mugabo kumbure sinzigene byahavuye bigenda mu nyuma kumbure ngira ngo agahava agashinga n'umugwi nabonye uzoze akurikirana ibijyanye n'ibi by'ibitoro mu nyuma yaho umushikiranganji wa mbere nyakubahwa
aga telefone ka DJ karasubiye kugenda sinzi rero ko ikiri kukiraba mu buhinga bw'ivyuma canke muri mu Burundi ku matelefone amwe amwe kuko ariho nabo turiko turarondera muga ntidushobora kuronka bari ku ruhande rw'Uburundi reka turabandanya turabe yuko dushobora kusubira kumugarukana bidakunze turakira abandi turabasubira inyuma karirimbo Belestime
Jote mako e anko Yumba gatima gatera Mambuze ko ukunda twakundanye tukiri batosana Reka mwibutse ma Tubwira n'utujambo tunezeza umuntu Hari kera cyane tutazito bigana none dore twikomeje urukundo rugasara My baby come until numva no kutagiriye byose Niri sangwe aho bigezeje numva ngomba gusa Aiwe ukunda cyane nkaho cyo bari ya nyuma Et puis, que je t'ai rencontré, toi, ma bellissime. Et puis, que nos chambres se sont croisées, oh, bellissime. L'envie d'aimer et de t'aimer. Cesse de grandir, tu fais naître à moi un amour si fort, si fou, si doux. Ok, j'ai dit bonheur à reprendre. Oh, ma candidée d'amour, tu es si rare à trouver. Quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie bellissime. Je te chérirai, t'embellirai d'amour, ce serait une vidéo. Quel monde s'étonnera de te voir toujours si belle, de te voir toujours sourire, de me voir toujours à tes côtés. Niri sangwe aho bigezeje numva ngomba gusa. Aiwe ukunda cyane nkaho cyo bari ya nyuma. Malabo, aiwe.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Fidele ku yindi bumurongo wa telefone. Amini Fidele ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ndahabaye ndabakurikiranye ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo berereye imasisi aho cyane cyane duhanganye n'ibibazo by'intambara aho kuri ubu dufite ikibazo cy'umutekano muke ubu tuvugana na mama baramurashe bamurashe urusasu rwo mu nda ubu ndamurwaje ndi ku mahopitale ku buryo ubona ko abaturage ahanini twinubira leta ya Kongo kuko abantu bari gupfa ngisaze tukabura n'iyo n'ibyo dukora kuko ndacyo twakora muri leta.
Mpore mpore Fidele, umubyeyi wawe tumwipfurije yuko yokira.
Ego murakoze.
None uti rero iby'intambara ubunye bimeze gute? Hari amasasi yumvikana hazindutse gute ngaho Masisi?
Aya masaha tuvuga na mberere hafi ya Sud Kivu ndi muri Minove aho cyane cyane twegamiye mu gace bitaga ibitonga aho uyu munsi biriwe baranarasana aho kuri ubu tunavugana agace kitwa Ngungu na Murambi kari mu maboko y'abarwanyi ba M23 ariko kugeza n'aya masaha no mwako gasantere ka bitonga kubwo kugeza amasaha abazalendo bakigaruriye ariko abitwa abamayi mayi nabo bibasiye cyane cyane ubwoko bw'abahutu bamaze kurasamo abahutu batatu babarirwamo abagabo babiri n'umudamu.
Hanyuma wo nk'umunyamasisi sinzi kuri umunyamasisi canke uhaba gusa usaba iki impande zitandukanye ni igiki gikwiye gukogwa kugira ngo ikibazo cy'umutekano wa Kongo kimaze igihe kive mu nzira.
Njewe mvuki masisi niho nakuriye ariko kuri ubu dusaba leta ya Kongo kugira ngo idufashe iganire na M23 bayihereze igikeneye umukongomani muri rusange agire ubwisanzure bwe ariko binyuriye kuri leta ikadufasha urebye umubare w'abantu bamaze gupfa uteye ikibazo cyane dusaba ko bakicarana amasasu bazareka guhora garavugwa uburyo abaturage nabo basigaye barekera bakavuga ngo porozinani teritwari ya Masisi na Rutshuru nizo zavumwe muri Kongo ku buryo dutekereza ko na leta itadukunda.
Urakoze ngira ngo ubutumwa bwawe burashitse Fidele ugire umunsi mwiza ngaho Masisi kandi twongeye kukwihanganisha ku mubyeyi wawe umva ari mu bitaro kubera amasasu yarashwe.
Yego murakoze.
Yego.
Mani bahu umubyeyi.
Turawakiriye. Duce tuja kwa ku murongo uri ko Valence Valence kaje ku jugi Amerika. Valence uratwumva? Valence twumva tutako turumvikana Jean Longo uratwumva?
Yego ndabumva.
Mbega Jano wahura he ikaze just nenda guherutse.
Eh? Yego ndesemba.
Wari wagiye he?
Eh. Ngewe.
Eh.
Sanwe mpara ariko.
Haje haje zigiye nakumva.
Kandi ndakunda gukurikirana ibiganiro byanyu. Gusa no gusa uko wenda ikiganiro mu kwisanga cyo kuganira n'abatumirwa gisa nk'aho cyagabanyije iminsi bitewe n'agasaro ka buraga. Yaba ariyo mpamvu ibitera.
Nuko rero hanyuma
ndabashimiye rero
yego
kuri aka kanya mwaduhaye kuri Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo natwe tubashe gushyika kubashyikiriza ibitekerezo byacu. Mbere na mbere mperereye i Kigali nderaho bita ku Mukuyu. Ubu ngubu niho ndi. Ariko dufite ikibazo cy'imvura nyinshi cyane rwose. Ubu ngubu dufite umuhanda wacitsemo kabiri. No kuvuga ngo nta modoka ishobora kuhaca ugasanga ni ibintu biteye inkeke cyane.
Uyu muhanda ufatanya akahe karere n'akahe ga Jean Long?
Aya ntabwo ari umuhanda uhuza uturere, ni umuhanda uhuza utugari turi mu murenge wa Ndera, ariko uhuza akagari ka Mukuyu n'akagari ka Kibenga. Ariko ni umuhanda ushobora kuba nibura wenda ufite akamaro kuko haracamo ibicuruzwa wenda bituruka mu gace kamwe bijya mu kandi. Ugasanga rero cyane cyane nk'abatuye mu kagari ka Mukuyu babifitemo ikintu bita igihombo uka kenshi na kenshi ari mu gace gasa nk'aho ari nk'icyara ariko abenshi imihahire yabo isa nk'igana aho ngaho mu kagari ka Kibenga neza na neza mu murenge wa Ndera kuko niho hasa nk'aho hagaragara ko ari igice cy'umujyi urumva yari yari ibihahanwa byinshi niho bituruka urasanga rero birabera imbogamizi abawutuye se cyangwa n'abagenda kuko nta modoka ishobora kuhaca ese n'amamoto nayo wacu ugasanga ni ikibazo mutira hagera umuntu akabanza akavuga akayishinika akabona akagenda
hari icyo ubutegetsi uriko urabikora ko mwarabibabariye barabibona kubibabwira basanzwe babibona kuko nabo nyine ngira barahaca hari icyo bari bababwiye ko bariko barabikora
okay ubwo nyine abagira icyo babivugaho ni ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kandi iba bakavuga yuko wenda ari nk'uburyo bw'abaturage bagomba kwifatikanya bakishakamo ibisubizo nibura bari bashyizeho yuko buri mutura buri rugo rugomba gutanga 200,000 byo kwifashisha kugira ngo ariko babibaze mu mudugudu umwe ntago babibaze mu midugudu yose y'akagari noneho ubungubwo bamaze kubibara gutyo baravuga batari ko ntago kubera ko ari ahantu hasaba amafaranga menshi ntago amafaranga yahakora ariko tugomba kwishakamo ibyo bisubizo noneho nyuma tugasaba indi nkunga ku ruhande ariko twabanje kubona ayo ngayo
ubundi nimwe mubwirije kubisanura cyangwa ibyo bikorwa bibarizwa muri leta
byaje kuzwe na leta ariko urebye bitewe n'uko ari umuhanda usa nk'aho uri mu baturage rwagati utifashishwa cyane wenda n'ingendo zikomakomeye niyo mpamvu babicishije muri ubwo buryo kuko barebye basanga kuzategereza icyo gihe ingengo y'imari iteganyijwe kuzabikora basanga ko byagorana niyo mpamvu bashyizeho icyo gitekerezo cyo kwishakamo ibisubizo noneho tukazabona wende cyo bazadufashaho mu nyuma
urakoze cyane Jean Longue kuri ibyo byiyumviro byawe no kudusangiza amakuru yaho uherereye ubwire umunsi mwiza
yego namwe murakoze cyane witeka bite
urakoze cyane Didier aragarutse telefone we yari yavuye ko mugabo aragarutse ku murongo wa telefone twibaze ko ubu tuza kumvikana Didier bidakunze turaza guca dusubira ku matelefone yo mu Rwanda ko mu rundi bizaba bitunaniye walikutangira
murakoze kandi abashimiye nibaze yuko ngira bikunda reka dushimire Imana ko bishoboye kwemera kandi ego nariko rero ndatanga icyiyumviro canje kijanye aho naringeze kubijanye n'ibitoro hano mu gihugu ndavuga nti ko umushikirangandi wa mbere wa leta y'u Burundi yashoboye kuvuga mu nama nshingamateka ko ikibazo cy'ibitoro kugeza ubu nabonye nahagira iki kabarengera kandi agatanga ishigura atubwira yuko ikibazo cadutse muri 2015 ari ngushika 2020 ishobora kuba ariyo ngaruka iri kiraba mu bibazo bitari by'ubukene buriko buragaragara hano iwacu mu Burundi uhereye ku buryo bw'amafaranga y'amavamakungu n'ibindi byose bigaca bigira ko bikabura sinzi wavuze igitega rero ngo itike ryo kuva igitego ry'ubukirasazi ndabonaga ndabwire ukuntu kuki ndababesha mu gatondo kuko no munsi nabuye ibakamba aho bita mu Kayogoro gushika Bujumbura kandi nagize amahirwe ndonka imodoka ishobora kunzana bigoranye naho nazirutse cyane jyewe narishe amafaranga 55,000 by'amafaranga y'amarundi urumva ko amafaranga menshi
angahe
ibihumbi 55,000 by'amafaranga y'amarundi
none
mu Kayogoro gushika Bujumbura n'amahera menshi gose ku buryo
ubwa mbere aho hantu hahora hari uhangawe angahe
ubundi kuva Ibujumbura ugenda gushika Imakamba ntiharenga amafaranga 15,000 niba ntibeshe 15,000 hanyuma ugiye Kayogoro kuko mu Kayogoro uca mu Rutana gushikayo abaye menshi ntashobora kurenga 16,000
hako ahamaga Didier hariho abariko barabitera kw'inkuru cyane ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ati no kubona bus ukayironka mwari mukwiye kuvyita igitangaro aho ayo mabus y'abadugana hagati mu gihugu araboneka
araboneka ariko bukebuke cyane kuko umubwiye ati none iki giciro ko ari kinini nakubwiye ati jewe nanyoye ati nashoboye kuronka essence ku gikinju hari bavuze 5,000 hainandi makuru vise hawa abuze nibze wikindu mwisanzwe kubida andazi bugambeho nibze emewe kuko jewo nibazako ni kibazo cyo kubura ibi bitoro kuko iyi gitoro kije ndatangazwa gose n'ingene ubona imiduga myinshi cyane gose itonze yaronka bukeye ukabona niba twagize amahirwe yo kuronga itoro kuri station ukabona ya miduga isubiye gutonda kwa kundi nyene myinshi nk'iminsi itatu ine gahera imiduga itonda cyane ukibaza ico gitoro bariko baranwa kiriko kija hehe ejo bundi kupashika umwepiskopi katolika uwi muyinga niwe yavuze ati urabye ibibira ku mastasi biratangaje gose leta yafashe ingingo ko kizira gutanga igitoro mu kibido cyangwa mu kindi kintu atari modoka
hanyuma kubwawe ni igiki gikwiye gukorwa kugira ngo ico kibazo kuko umushikiranganje wa mbere yavuze ati iki kibazo natwebwe cyaraturengeye muri leta bigende gute
n'umunyagira ugambere ubwambere hoho hategerezwa kuba gutungera neza ico gitoro double kije mu gihugu cyo mpora mbona abapolisi kandi byukuri barakora baba bo mwiperereza baba abapolisi tumenye kubona bagerageza gucungira ico gitoro mugabe gitangaje none ico gitoro camagendo kiva hehe kiva muri cyakindi nyine gitangwa ngaha iyo kije barasahuranwa bakakinyegeza none bigenda gute hariho kudaperereza neza ku mizitiriyo bija ibyo ari byo byose ni ukuraba neza by'ukuri nk'uko perezida wacu nyiricubahiro yama bivuga hariho umunsi siha dufise ngaha mu gihugu reka mbivuga uko kije batanguranwa kukiyora no kuja kukinyegeza ahantu n'ukuri biratangaje rwose kandi bateye ubwoba urazi ingene amakamyo amanuka z'ibugarama azi Bujumbura yandi acuragiye ruguru iyabyo gitoro gitangwa neza jewe ndizira yuko ibibazo nk'ibi bitoka
ugira umunsi mwiza Didier wakoze ku vyumviro vyawe nako ivyo yereje ko abo vyegangira ngo baravyumva ugira umunsi mwiza
ndabashimiye cyane gose Imana ibazigame
turakira na Aster Asterica de ku ijuru rya Amerika
murakoze
uherere gast
ni mu gisagara sa Goma muri Congo
Goma muri Congo aho Goma vyifashe gute hari habo twavuganye bahari batubwira yuko aragahengwe muga nubundi bataratekanirwa cane inyuma y'igitero cagabwe ku ikambi yabegeranijwemo yabateshejwe izabo
yo jewe aho ndi ntabwo negereje cane mu gunga ariko ndahashika jendi hano hafi y'u Rwanda ku Grande Barriere ariko ntidutekanye nyene ntidutekanye kuko hagera isaha imwe y'ijoro ata muntu akiri mu ibarabara urumva nta ruja n'uruja novuga ati biraboneka nyine ko ari igihugu kiri mu ntambara ego
nuko rero amakuru warutuzaniye n'ayahe nciye nsimbira ko ndakubaza ingene bimeze mugangira ngo sivyo vyari vyakuzindukanye nimba ari vyo vyari vyakuzindukanye tubandanye uduga ku ijambo
ko byanzindukanye hanini ntawareka kuzaravuga ku gihugu cyamwe barutse je nsanzwe n'umurundi ariko ndangurira ubuzima hano ku bw'ubuzima ingaruka ziyiba mu Burundi natwaho tuzigira dushikira isambere cyo haramajyanse hano ashiki Bujumbura uvuye hano mu minsi yashize atari ya kera wari ha idolari 30 kugeza Bujumbura muga kugeza uno munsi utembereye mu izi ajanse zishika kuri zine zigenda Bujumbura zivuye hano ikoma gushyikira Bujumbura amafaranga make bakwa kandi dolari 45 izitwazo na amazi yaduze ni mipaka y'u Burundi n'u Rwanda bugaye n'iri by'ibitoro rero sinzi indinganizo yuko leta ishyiraho ibiciro kipangira n'aya mashyirahamwe mpuzamakungu atwara abagenzi ibyo sinobihagarara ko gose
mbe iyo uvuga ngo leta uri kuvuga ku ruhande rwa Congo canke rwa Bujumbura rw'igitega mu Burundi
ndavuga uruhande rw'igitega mu Burundi kuko aya mashyirahamwe ari aregistre mu gihugu cy'u Burundi ibyo byo birazwi hari isho yinjiza mu Burundi hari isho yinjiza ngaha ariko ngatangara iyo uri Bujumbura itike baguha yanditse ko ibihumbi ijana na bitanu
kuva i Bujumbura gushika muri Congo igoma
yego ego itike yanditse ko ibihumbi ijana na bitanu by'amafaranga y'amarundi ariko warishe ayahabanye ayarusha yayandi bakwandikiye ku itike ayo yandi arenga ko batakwandikira agenda he
nukuvuga ngo wewe uri ha kubera ikino ni wemera kuyari
none ufite urugendo byankaga gamunyamakuru
urahereza umuntu akakwakira akakwandikira ngo ise 105 kandi warishanga
kubuno munsi nimba ndishibye 105 yandishwe ku itike ariko itike kawaida manarishye idolari 40 ni dolari uno munsi ntanubwo bemera marundi
bemera amadolari
yego bakwemera idolari kuko baraba ejo bambwiye yuko ari shyiramwe mpuzamakungu na bwi bujumbura ejo kugeza hari bambwiye ko ari mpuzamakungu nemeye ko yari hamwe idolari 40 ariko ku itike bayandikiye ko ari 105 by'amarundi
hagi dolari 40 wunye diracari kuri 5 mu Burundi
5,230 mu Burundi
abo bantu baba ariko barabibandikira ntaba batwara babasumba ngo mubabaze ngene bimeze
munyamakuru biberi inyuma biberi ndani muri ajase novuga majase mugiye mukabaza ariko batabemerera mugene mutubarize kuri mapasa mutubarize kuri tramwex n'izindi ajase zinjira muri Congo
tramwex nimwe y'imwaro
ndaziba ariko narayibonye irashika hano igoma
hama ugasaba iki abo vyega rero nimba bari ko barakumva
ko president w'u Burundi yamavuze ati yama yavuga ati abarundi twige umuco wo gutanga imihoho ku byatunaniye nyako wa president w'u Burundi nimba unyumva ko wamuhamagara izindi ndongozi kutanga imihoho ku byananiranye ndubu niho bahageze ko leta y'u Burundi yose itanga imihoho kubw'ikibazo kubw'ibibazo bingana niye gutorega umuti kandi mukabyemera n'abagize ko atamusho uhari nimba tamugandi wo gutora inyishu ibyo bibazo Burarudi turabonera yumba no musi kubona akayeri n'inkimboneka rimwe kubona gatoro ni nk'umuzibi w'ubuyi uno musi kugira umwana anwe ubuyi ni bisugutu umugurira kugira mushire muri bwa buyi leta y'u Burundi nimba byase nibatanga imihoho batangariza amakungu n'abarundi yuko byananiranye hanyuma u Burundi tumenye yuko atandongozi dufise
astere reka ntitwavuga gutyo mugabo ahama icyo kibazo cyo kuvuga ko mutanga yo mu ayo mutandatu yo bandikira je ndaza kukabaza umenyesha makuru wacu ngaho muri Congo atubarize aturabire hama tuzobatangariza makuru yacu ni kibazo nanditse kandi ndagerageza tugikurikirane inyuma ya kino kiganiro kuko nimba mutanga 105 nimba babandikira 105 uko mwashe 105 hama mukariha amadolari 40 mukemera mukayatanga nukuvuga ko muribwa kandi mukemera mukibwa ku mugaragaro reka rero turaza kurondera impande zitandukanye hama turabe ico bavuga kuri kino kibazo
ego muzuwa muko zandike ikindi nohereza ko
mugabo wihute ko turase mugisha tukaragira na ambasaderi yita ambasaderi ijwi rya Amerika baturindire ku murongo wa telefone unyarutse songo
yego ikindi nohereza ko niki unabonye mu Burundi nyene muri pase maturondera umuntu arwara pase kuko dufise ibibazo byinshi twomubaza ari bagerageza kwisigura mu buryo budasiguritse uno munsi ucinjira muri pase barakubwira ati pasipoti ni 235 refere pase ni 30 sepejere ni 18 mbega ibyo biciro byo byubahirizwa nimba bitubahirizwa ababikoramo abakozi ba leta abandi arenga ko ajya arenga kwa yo leta yagenye agenda he
naho nyene muri pafo ugenda utanga yarenze ku iyo bigenewe
kugira uronke randevu yonyene kuri CPGL randevu nivyo 2018 ntayo bakira kugira baguhe randevu
urakoze turaza kuraba ko bimwe mu bibazo bivuga ushikirije tubibaza impande zega hama nitwagira ico tumenya tuzo bibatangariza
murakoze
yego twakire kandi mugisha ikaze ku jugi Amerika
yego ndiko ndabumva
guherere he
tunerereye muri Kenya
yavugwa ngaho muri Kenya
avuga nga muri Kenya kabisa imvura nini yabaye nyinshi abantu batwawe cyane ku bwinshi cyane gose Ngatwega barundi hatuherereye benshi bahasitse ubuzima kabisa kubera usanga tuba mu mazu aba atameze neza nyene tukaba tuba inyuma y'ibisagara rero anyi turara hanze ntiworaba imbeho n'imvura n'ibibazo gusa.
Uri mu kahe karere ga Mugisha? Uramajahe muri Kenya?
Je muri Kenya ndahantu bita mu mpuze mu nkambi ya Kakuma. Mugabo nari mperuka kuva Nairobi.
Waruheruka kuva Nairobi ni ukuvuga ko ibyo kuratubwira aho imbeho yiciye ni mu ikambi ya Kakuma?
Oya, nari ko ndavuga makuru nari nasize mu ntuze Nairobi.
Wewe wasize
Nairobi? Rero ngaha Kakuma naho nahene imvura ni nyinshi cyane rwose kabisa ntiworaba anye impunzi kabisa tubayeho nabi cyane rwose.
Ikiriko kirakogwa ku rwego rw'inzego aho kugira ngo abavuga ko akabeho kishe hariho abamaze kubagarukira ko bariko barabafasha kugira ngo muhangane niyo myuzure ivanze n'igihuhusi.
Aya nkanganye kuva se muri no nkandi nta kintu na kimwe ndabona bariko baratwitaho kabisa kira muntu wese nyenagwana n'ubuzima bwiwe.
Kwihangana, urakoze kutubwira uko byifashe ngaho Nairobi. Dusaba n'abarundi bahari aho muri ushobora kuturungikira udufoto, ushobora kutwandikira nimero kugira ngo tuguhamagare makuru ze kutubwira uko byifashe, witurungikire biciye kuri VOA radio yacu, Facebook yacu, hama turaza kubona amanimero n'ayo mafoto yaho muherereye ko byifashe Nairobi no mu yindi micungararo ngaho muri Kenya. Urakoze cyane Mugisha.
Amani kibazo nga mu nkambi dufite cy'impunzi sinzi yuko ubumwe tubibona canke ngira ngo babyirengagiza ko babibona kuko ku bufasha bw'abarundi buragoye cyane rwose kuboneka.
Ubufasha bw'impunzi sinahuye.
Tufate nko kuvuga ati ngo prosesi y'abarundi z'abarundi zirubice cyane rwose, umuntu arashaka kuba amaze imyaka 15 mugabo atakintu na kimwe ariko arabona kitera kije imbere
atarahabwa ipapuro rimwemera nk'impunzi muri Kenya.
Hariho nk'abamaze imyaka 8 cyane 10 atararuhabwa akiri ku musamba wonyine.
Aba ikambi ya Kakuma ndazi ko ari nini cyane, abayijejwe mwarabimamenyesheje babasiguriye ki?
Bobo kubera ataburenganzira bwo kumonana nabo usanga n'ababikeneye yuko bohura nabo ugasanga ni benshi cyane rwose kuko abatakorerwa ni benshi cyane rwose rero usanga ari ikibazo kinini ya cyane rwose ubufise mugihe wewe utagushoboye kugira kubashikira.
Kwihangana. Urakoze rero Mugisha, ugira umunsi mwiza ngaho onye muri Kenya kandi mwihangane.
Ikindi nacyo nyamukuru twavuga yuko nk'amakungu nka onyo dufasha nka yonisa dufasha ku byerekeye ibintu by'inja. Umuntu no munsi ariko arahabwa ibiro 5 n'igice kimwe ngo abije ukwezi kose
ata amafaranga yandi bashize ko haruhande.
Ata yandi basize ko haruhande barayakuyeho. Rero onye cyose byatumye bitera akajagari, hariho bamwe bahisemo kujya no mu myiyerekano kubera ibyo nyine gukora ayo mahera yo ku ruhande. Rero bagize ati none bariko baratwibye ibiro 5 tubijye ukwezi kose kandi turi ahantu nta n'ibiti byo gucana biriho, ayo mafaranga baduha ayo 530 nyine twaza tugasumamo amakara yo kugira yo kubitekesha. Rero ubu onye baduhaye inja zonyine benshi biyumva none ko bagize uko onye amahera yo kugura ibi bibogaboga by'intu zeye by'ibyatsi tuzobikura hehe canke amahera yo kugura umukara tuzoyakura hehe?
None ga Mugisha, je numva ari ibibazo byinshi bibugarije ngaho mu ikambi, nkundire ngo umane nimero yawe nze guhamagara tuzoraba ingene dutunganya ikiganiro muri Isanga cihariye dukoreye ngaho mu ikambi ya Kakuma, mutubarire ubuzima bwanyu mubayemo, sivyo?
Ego.
Ego, urakoze cyane.
Kandi bizaba ari byiza cyane gose.
Ndabyemeye. Inimero yawe ndayigumana ndavyemeye tuzogaruka mu kambi ya Kakuma tubakorere ikiganiro cyuzuye. Ego mbisha urakoze cyane. Twakire na ambassador VOA niko yita kuri telefone. Ambassador amahoro. Si twebwe twari guhaye mugabo.
Muraho neza.
Nuzu habute.
Iminota ngira muri mu Kenya rayijanye.
Oya nta none ko twamubiyatubwiye byinshi. Yaze kunga ingo zitandukanye.
Ni amazina yanjye niswe n'ababyeyi nitwa Efroni Hakizimana ndi Nyanza mu murenge wa Busoro mu Majyepfo. Bo mana yanjye. Ibiza byo ni byinshi hano ndi duture igishanga cyitwa muri Burakari akise abantu abo twamenye ni abantu batatu aho ndiwo niboneye n'umwe rukwango ni imyuzure yaruzuye amamoto ahita ari ukucunga abantu bazakorera isoko ry'Ibusoro babaheka mu migongo kuko umuhanda amazi yarawurenze. Ni ukuvuga ngo hakurya no hakuno ntabagihahirana neza. None icyo nagarukaho ku makuru yanyu muvugaho ngaho cyane ndabashima cyane mwa banyamakuru umwe w'ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Perezida Putin nimba ari Putin wabyanditse cyangwa se byose ni guverinoma ya y'Uburusiya kiriya kintu cyo kuvuga ngo bazate muri yombi uriya muperezida Ukraine birashoboka cyane cyane uriya mugabo afite ingufu cyane kuko aho ngende nemeranywa nenda mwemera cyane ubu njye namugereranya na perezida wacu Kagame kuko ntago yemera umuntu umutokoza mu maso ntago yemera umuntu umuteri.
Urakoze ugire umunsi mwiza ambasada.
Yego. Tuhuriza Thomas Kamiri ndatimana ndohereza nimero yakoze ihamamagare mubaza ati dupfiki Thomas ko gukunda cyane.
Thomas Kamiri ndi ntacho mupfa ahubwo ico mupfana n'ubwo rukundo mukunda sivyo nta na kimwe mupfa.
Mubwira uti nuza mu Rwanda muzahura uzambabare umumere nimero yanjye
ndaza nk'uwunye naho ariko hasi ariko arategura amakuru muhava mwumva saa moya na 30 ndazi ko azaracishamo yumviriza ikino kiganiro ubutumwa bwamushikiriye. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane turabakunda hano Nyanza mu murenge wa Busoro turabakunda cyane
natwe turabakunda nuko nyine. Urakoze cyane Citizen je umbabarire kuko urabona umwanya uratujanye ariko reka ndakuramutse ucu tubwira mu masogonda makicu wagomba tubwira imbere ko dusezerana sivyo.
Umwanya wagiye gusa nawuta
na mugabo urakomeye
agunda mahoro Kigali dufite agacyana no muri no minsi twabonye umuco ni Marcel Kibagabaga nashaka kugaruka ku ngende z'umusirayi kafu n'abantu benshi bituruka mu Rwanda rya kaminuza.
Iyo mugabo nimba ari inkuru ndende atutama
nuko nabiteze nkagaruka ku isoko ryose ariko ntibarigiyemo umurenge wa Gasanga mu karere ka Musanze amajyaruguru y'u Rwanda.
Kuze cyane ugira umunsi mwiza. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunzi bacu reka ikiganiro cacu muri sanga cuno munsi tugisozere ngaho. Mwakoze cyane abaturukiye amanimero ya telefone tutashoboye guhamagara mutwihanganira kanya ntikadukundiye abo twayaze na mwebwe mwakoze muhinga bw'ivyuma Nadia Taha na engineer bari kumwe bakoze cyane kuri mikro ya Lidiane Ninahaze ndabasigiye kano karirimbo.
Way, 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 way